Yo, I'm playing Gam Kid alongside Bobby Low. Producer Hedwin Chiro. This is entertainment.
Mana when you kukunda,
ah,
you kukunda. Oka ntwaro mutima gwanje,
ah, ikukunda.
Garo mutima gwanje,
ah, ikukunda.
Garo yanje byonna,
ah, mana when you kukunda.
Mana when you kukunda,
ah, ikukunda.
Oka ntwaro mutima gwanje,
ah, ikukunda.
Garo mutima gwanje. Mana we ni kukunda,
ah, kukunda.
Oka ntwaro mutima gwanje,
ah, ikukunda.
Garo mutima gwanje,
ah, ikukunda.
Garo yanje byonna,
ah, mana we ni kukunda.
Mana we ni kukunda,
ah, kukunda.
Oka ntwaro mutima gwanje,
ah, ikukunda.
Garo mutima gwanje.
Havalunji banji na ye bambi, but I dare you the first in my life, my promising land. Me love you, me need you, me never let you down. You shine like a monster, you're sweet like a flavor. You can dance, you spin, bring every winter. First class liver in a first class livers. Move your body, shake your body. Max my level, weebo, my girl ni kukunda. Bambi tonjawa, bambi togenda. Girl, give me the, mimi na kupenda. Come closer, we wanna take you to my papa. Girl, ni kukunda.
Mana we ni kukunda,
ah, ikukunda.
Oka ntwaro mutima gwanje,
ah, ikukunda.
Garo mutima gwanje,
ah, ikukunda.
Garo yanje byonna,
ah, mana we ni kukunda.
Mana we ni kukunda,
ah, ikukunda.
Oka ntwaro mutima gwanje,
ah, ikukunda.
Garo mutima gwanje.
Give me the mimi na kupenda. Come closer, we wanna take you to my papa. Girl, ni kukunda.